mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukunyinyurana bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 31 ukwezi kw'12 umwaka w'igihumbi 1962 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzira ziwe ntizisirangurika, sivyo? Umwami w'igitangaza. Ese ukuntu biryoshye kumwizigira? Ndazi neza gusa ko mwagize ibihe by'igitangaza mu ijoro, kandi gusa kugurura urugi haraheze umwanya mutoya no kumva mushiki wacu Jerita aririmba indirimbo ya kera. Bandanya ugumeko, iyi ndi saha imwe gusa byansubije mu byibutso by'ishengero ryanje ritoya neza imbere yo kongenda ubuheruka ku bibuga by'igikorwa cy'ubumisiyonari. Ndiko ndaraba ubu kuri mu rondera Imana ubwa mbere ngaha imbere kuri iyi nkingi ishaje. Ndibuka ko ari Sammy Davison yabicafye ko hejuru hareze nk'imyaka 25 no ku rubuga ruhande. Ndibaza ko hari ni hehe uzoba mu bihe bidashira. Iyumvire akandi hari umugore ku iriba na Daniel mu rwobo w'ina. Yo mana w'ibintu byinshi byarashitse ku pico gihe, neza nk'isaha 11 kuri uyu muhingamo naronse telefone yihuta yavuye nko mu birometero 50 cyangwa 60 mu gihugu hagati nkaha y'umugore yari ku mfiro nyina wa George Carter umugenzi w'agaciro. Kandi nari nzi ko hari abakozi b'Imana benshi ngaha bo kuhaguma gushika ngarutse. Edite yari amerewe nabi nawe, kandi mu gihe twari hari umwami yaje ku rubuga rero mushiki wacu Carter yari kure y'ukuba ku mfiro. Kubw'ibyo rero turabikenguruka. Kandi ubigihe cy'igikorane cy'ingaburo geri kiriko kiragera mu mwanya mutoya, nibaza ko ari nk'isaha 6 igihe babikora. Ni ryari mwategekanije kuyitanga? Igihe icyo ari cyo cyose gusa tu. Ni bangahe bategerezwa gufata ingaburo yera iri joro? Turabe ibiganza byanyu. Niyo ni igitangaza. Ni byiza, ndashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa abiri. Nkumbure ndashaka isaha yanje ngaha nk'iminota 10-15 turatangure sangira ryera. None muramukunda? Amen. Kandi ndazi ko mwagize ibihe byiza, sivyo? Yemwe namba ngaha atari mwene data Kidi na mushiki wacu Kide bakoze inzira yose kuva aho hiyo. Nibaza ko bamaze kuduga yo. Ni byiza, nizigiye ko biri ku ibande kandi nzobikora. Murazi ntibaheba basigaje iminsi mikeya ngo bagire imyaka 100, ariko nibyo bintera intege no kubona abantu nkabo. Mwibaze ndumutama kandi mbere y'uko mvuka bavuga ubutumwa bwiza. None rero ndi ngaho umutama kandi namba badasohotse maze bamvikanisha ijwi ryabo bagenda bajanye icuma kuvuza ipande maze bakaja mu bitaro mu bukubindi mu nzu ku yindi bavuga ubutumwa bwiza. Ibyo ni byiza bihebuje. Amen. Atankeka ndanezerewe ku bwabo kuri abo bose bagira uruhara muri ibi bikorane ngaha. Ubu mwibuke tuzobitangaza ubumwami abishatse, ubwo nyine ishengero rirangiye ibyo bavuga ko bizoba kwigenekere bw'icumi ruhuhuma. Rero umwami abishatse dushaka gufata n'imiburi buri minsi 8 cyangwa 10 cyangwa nkumbura amayinga 2 utwo dushasharandwe twibyayishuriwe Yohana. Kandi tuzorungika amakarata abantu batogendera bava hano imuhira no mu micungararo kugira ngo bamenye imbere y'igihe, kandi nimba afata ingingo yo kuza yemwe atanke tuzonezerwa kubakira ngaha. Kandi nkumbura umwami azoduha ukundi kugaragara kuko ngaha kwiwe nk'uko yabikoze igihe cyaheze igihe twaragize ibihendwe by'ishengero. Namba mushaka gusengera umuntu munaka yemwe munyibuke mwanya wose kuko ndumwa bikeneye byo kurubu. Nubu bisa n'ibiteye isoni jewe ubwanje gufata iyi minota 10-15 ngayo kuvuga ikintu kinaka gito imbere y'uko dutangura, ariko twunabika imitwe yacu akanya gatoya gusa. Mwami Yesu, yo intambara izorangira umunsi umwe, kandi ntihazosubira kuba indwara zo gusengera, kandi nta byaha bizosubira kubaho byo kwihana. Ariko data, mu gihe iki gihe kimeze uko kimeze, tureke dukore mu gihe dufise umuco wo koreramwo, kuko igihe kiraja hata muntu azoshobora gukora. Rero kubw'umwanya gusa mutoya mwami, ntabikoze no kwiyumva nabi. Namba ndagije uyu mwaka ntavuza amajambo yandi makeyi. Umfashe data ndasabye ko notegerezwa kuvuga ikintu kinaka cyotera intege mu mutima w'ihanga ryawe ko twoshobora kuva ngahe iri joro tumaze gufata ingaburo yera kandi dutahura ko mu ingaburo yera harimo inkomezi. Isirayeli yafashe ingaburo yera ubwa mbere muri Egiputa kandi bagenza imyaka 40 byabo bidahetse ibirato byabo bidaheze canke impuzu zabo ngo zitabuke kandi mu bantu miliyoni zibiri nta warafise intege nke mu bo muri ico basohotse mu bugaragwa. Mwami reka tubyibukire ijoro mu gihe twegereje iyi saha ihambaye tubisavye mu izina rya Yesu. Amen. Namba notegerezwa kuvuga icigwa nanditse ngiye gutangurira kuri uyu muhingamo twoba turi ngaha isaha imwe n'imwe zo mu gitondo 11 zo mu gitondo ariko nshaka gusoma gusa ijambo mu murakoze mu banyefesi igice cya gatandatu murongo wa 12 kandi mu kanya gatoya ubu kubwo kudutera intege kuko abo tunigana ataraba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impemu mbiza ahantu ho mu ijuru impemu mbiza ahantu ho mu ijuru kandi nifuza gukura muri icyo kigwa gitoyi cy'iminuti 10 cyangwa 15 cyangwa igisomwa nako ndashaka kucita ukunyinyurana n'igipimo cy'inkomezi kandi twebwe aho dufise igipimo cy'inkomezi twahora tugira abahindi bahora bacana umuriro kandi bashira abantu benshi cyane kuri uru ruhande rw'umugozi n'abandi benshi cyane ku rundi ruhande kandi umukino w'ukunyinyurana kw'inkomezi barashobora gukwega umugwi watsinzwe biciye muri uwo muriro kandi ubu tuzi ko hariho ibintu byinshi kandi twashobora gushingira kuri ibi mu minota mike y'ukunyinyurana ariko ndashaka kuvuga muri iyi minota n'ingoga kukunyinyurana guhambaye kuriho ni hagati y'ishengero na Satani.
The great strength of Satan. And we want to
izo nkomezi zihambaye za Satani.
God in his church.
Kandi dushaka kuvuga ku nkomezi zihambaye z'Imana n'ishengero ryayo. Rero uku kunyinyurana guhambaye kwarabandanije imyaka myinshi kwatanguriye mu ijuru kandi Satani yashiburiwe mu isi kandi rero yacitse umwasi w'ihanga ry'Imana kandi kuva icyo gihe yakoresheje inkomezi ziwe zose n'ubuhinga bwiwe kugira ngo agerageze gukwegera ihanga ry'Imana rino muri iyo miriro canke mu miriro yiwe kandi turazi ubusumbye ubundi ububasha n'Imana kandi Imana igihe yahihanga rya ikintu kiruta ibindi yashobora kuriha kugira ngo rirwanye Satani cyari ijambo ryayo. Rero kubera yuko ijambo ari Imana kandi ninde akomeye kurusha Imana rero ni jambo Imana kandi jambo rihinduka inkomezi zacu. Imana mu ishengero ihinduka inkomezi zaryo zo gukwegera Satani mu miriro yiwe bwite yacanye kandi guhangana kurabandanya. Rero Yesu yavuze muri Mariko 16 ati mu izina ryanje bazosenda amadayimoni. Rero ndazi yuko ari umugani wa kera abantu benshi canke hariho umugani wa kera kandi si wa kera cane vyongeye abantu ntibizera ivy'amadayimoni muri iki gihe ariko icyo gukora ku bwanje ni ukumenya umwasi wawe kandi kumenya umwasi wawe ukagira imyimenyerezo kubw'ukunyinyurana uzogirana na Satani igihe muzohurira kuko muzohura kandi kumenya ibyiwe kumenya inkomezi ziwe izarizo hanyuma ukimenyereza kubw'uku kunyinyurana igihe muzohurira kuko ikintu kimwe kizwi neza muzohura kandi rero wimenyereze kubw'uko kunyinyurana. Rero kwimenyereza kuku kunyinyurana ni nka kurya kuku ukina ibyugu tera ni ngumu umwasi wiwe bazohurira mu kunyinyurana kugira ngo barwane umurwanyi mwiza by'ukuri kenshi aramenya kandi akiguwo bahanganye yigi ngumutsiwe akamenya harwanira namba yegera imbere aguma inyuma arwanisha ukuboko kw'iburyo cyangwa ukuboko kw'ibubamvu ibi byose arabyiga hanyuma namba ari umurwanyi mwiza z'ubwenge yironderera umuntu bimenyerereza hamwe azorwana neza nka kurya uwo bahangana rwana kuko azobatsi by'ingumu ziwe byose igihe azoshikira muri kirya kibanza kandi niyumvira yuko icyari ikintu cyiza kuba Kristo cyo gukora nibyo kandi rero namba mushaka gutangura imyimenyerezo mutangure kuri Yohana 3:16 itegeko nyamukuru mu atangurane nibyo nyene kandi byo bizokwinjiza mu gikorwa hanyuma mwimenyereze kubw'ingumu zituma umuntu atubwenge kuko bizokenerwa ko muzikoresha abantu bose barabizi utegerezwa kwimenyereza kugira ngo ukubite umwasi wawe kandi igihe cyose Imana ikoresha ijambo ryayo dutegerezwa kwibuka yuko Imana ikoresha ijambo ryayo kugira ngo ineshe umwansi wayo iyaba Imana yashobora kwiyumvira canke yo ashobora kuba yahaye ihanga ryaye ikintu cyiza kurushiriza kugira ngo ineshe umwansi wayo yari kuba yabikoze rero nk'uko namye ndabipfukiye Imana ifashe ingingo iyi bari ingingo ya mbere nziza ntiyigeze ikenera guhindura ingingo zayo rero ingingo ya mbere Imana yahaye abana bayo mu itongo rya Edeni ijambo ryayo bakomejwe n'ijambo ryayo kandi rero umwansi azokwi ubuhinga bwacu kubijanye n'ijambo kandi rero Satani ibyo byose yarabyize neza cyane ku buryo igihe yaza kuri Eva yari afise ubuhinga bwa mbere kubaho yashobora gukoresha kuri ubwo na ubwo ni kwiyumvira kw'ijambo rero ntiwigera ushaka kwiyumvira kubijanye n'ijambo ry'Imana gitere gusa ntukagerageze kuri sigura ntukagerageze kuri tahura rero ntushobora gutahura ijambo kubw'ibyo Imana n'ijambo kandi ryashyiriweho kwizerwa kandi iryo niryo nkomezi zacu wemere gusa ijambo kandi umuntu wese arazi yuko urubuto ruguye mu ivu ryiza ruzokwama nk'uku ko bwako buri kandi dufata ijambo nyene kandi rero Eva yatanguye guhagarara ngo yiyumvire igihe yamusunikiye mu ijambo yuko Imana yavuze iti ntuzukirye kuko umwansi umunsi wakiriye kuwo munsi tuzopfa kandi Satani ntiyigeze amuhaririza yavuze atatankekana ibyo ariko yavuze turabona ukeneye umuco mushya ikintu kinaka gitandukanye gatoye n'icyo Imana yavuze kandi niwabikora uzoba nyene umunyabwenge arushirije gatoye amaso yawe akuguruka ariko yavuze ati rero Imana yavuze yuko tuzopfa yavuze ati yo natankeka murabona ngibyo atana gatoya gusa atankeka nimuzopfa ariko Imana yavuze yuko muzopfa kandi ibyo birakwiriye kandi ibyo byacaga uye uko kunyenyurana gukomeye ico gihe kandi byakwegeye ubwoko bwose bw'abantu mu rupfu kuko Eva yiyumvira ibyiyumviro birwanya ijambo rero biteye isoni kuba yarabikoze ariko byarabaye ariko ubu turacyafise inkomezi kandi ikintu gwihuza cyakorewe muri Kristo Yesu turabizi Imana yaduhaye ikidukingira cya mbere kwizigira ijambo ryayo murazi kandi benshi bapfuka uyu munsi yuko nta kintu nk'icyo nk'umurwanizi kibaho bizera yuko ari icyiyumviro gusa barabyizera kandi hariho abantu bizera yuko mwemu yera ari icyiyumviro cyiza kandi ko umurwanizi ari icyiyumviro kibi ariko muvyihweje iyo bibiri yipfutse yuko mwemu yera ivuga iti igihe mwemu yera wazozira kandi we nisigarira zina muvugwa murabona rero we ni n'umuntu kandi umurwanizi n'umuntu kandi amadayimoni n'abantu ego n'amadayimoni kandi aza mu buryo bwinshi ariko biyumvira yuko ari ikiyumviro cya kera umuntu umwe ariko arampaririza ngaciye amayinga make yavuze ati urazi icyo ukora uzana gusa ibyiyumviro by'abantu kukwiyumvira ikintu kinaka iyo ubabwiye ibyo bintu ni uguhindura ibyiyumviro gusa Na huye ni yene nchibazo ngicho nye nigie kimwe mubu hindi gihaboban Vaira andabari hari ya tuari turi hama ndizere gugurjaban Benshi gusumba bandi bose nigeze kubwira ba butumwa Mikora nilori mge hari mgigiche chumurioni wabantu nanje Nararonse mugu hijurigwa kwa mhemu Nabo babo nye mhemu yera ba hamagara Hamagara banu aba hamagara hari ya muri sinzi No kubabwira majambo atandukanye no gufata ibyumviro byabo Abo batware Mbaba hindi naba nubera ndababu zebatariko Arasomifji yumbiro vjavu Murguanya muto Munganya mutaba nunghabatanu change batanda tubari bachie Mumurongo wa masengesh Numunu yari mhumnyaraza Nawe yari mhumnyina maso yiwewe Yari yera nk'iyi ishati yanje hanyuma navuze nti rero ngaha ari impumyi umuntu wese ashobora kubona ko ari impumyi hanyuma navuze nti nimba nari nshoboye kumufata nari kubikora kumufasha nari kubikora ariko inzira yonyine nubikoramwo ni mu buryo bw'ingabire nkumbure mu kuvuga ikintu kinaka yakoze kandi cyo cari kuza n'icyumviro yuko nimba imana yari izi by'uyu muntu yakoze iwe atankeka yari kumenya icagira kore rero navuze nti rero ndamwitegereza navuze nti rero we n'umuntu asenga izuba amaze imyaka mirongo ibiri ari impumyi hanyuma igihe uwasobanura yabivuze uko kwari ukuri navuze nti arubatse umugore wiwe ni muto muto nawe afise abana babiri umwe w'imyaka ndwi ubu n'uwundi cyenda uko kwari ukuri neza na neza navuze amazina yabo niko muri ca kivungaho abantu bari baciye hazi yayo mhemiti n'ibyiyumviro n'ikintu runaka nk'icyo coco gusoma ibyiyumviro byabo hanyuma niyumvire mpami numfashe gusa ndifuza imfashanyo yawe mwami aba bantu bagereranya ibintu ubushobozi bwo gufatanya ibyiyumviro nabyo sibyo mwami kandi urabizi hamwe n'ibyo nari kubaha ibyanditswe ibyo Yesu yavuze ko atakintu na kimwe yakoze data atakimweretse hanyuma rero nahindukije kuraba uwo mugabo ubugira kandi namubonye hejuru gato mwiyerekwa afise amaso meza gusa nk'aya yiwanje nibajije ntigihe niki navuze n'uyu muntu n'ubusenga izuba rero kandi yarabaye impumyi hanyuma navuze nti rero hari abaherezi b'abayisilamu hari n'abaherezi b'abasiki abajani n'abamadina atandukanye ababuda rero uyu mugabo ashaka asubire kubona rero mwari kuvuga yuko wewe yasenze icaremwaho gusenga umuremyi ndizera ibyo navyo ariko twicaye hano muri iri joro navuze nti kandi twa umunsi nahawe ikaze mu ikorana rya Gen Sahara amadini atandukanye cumi n'indwi yari hariya kugira tugiriranire ikiganiro kandi rimwe ryose muri ayo yarwanije Kristo rimwe ryose kandi navuze nti rero hanyuma benshi muri mwebwe bantu mwari hariya rero asangwa Kristo atari mukuri rero uyu muntu ashaka kuba mukuri kandi atankeka Imana y'ibyaremwe yaremye isi n'ibyo byonyine ishobora kumuhumura ibyo biratahuritse kandi navuze nti rero asanga umwe muri mwebwe umwisilamu hano ari we arongoye idini asanga umuherezi w'umwisilamu yoza hano hanyuma akamuhumura rero nzokurikira uwo mwisilamu canke namba umuherezi w'umubuda yoza akamuhumura ariko reka imana yamuremye imana umuntu munaka w'imana hano hanaka kuko hategerezwa kubaho ntidushobora kugira ukuremwa hatabayeho umuremyi kandi bizosaba umuremyi kugira ashireho ukubona muri aya maso yamaze imyaka mirongo ibiri ari impumyi adashobora kuraba kuzuba yiyumvira yuko yogenda mu ijuru igihe yoba ikoze umuntu mu kutamenya yarabikoze navuze nti mbega abaherezi b'ababuda bakora iki wohindura gusa uburyo bwiwe bwo kwiyumvira wovuga yuko atari mukuri basenga basekuruza babo bapfuye hanyuma navuze nti rero wo kwiyumvira yuko wovuze yuko atari mukuri ariko wokora iki wohinduye uburyo bwiwe bwo kwiyumvira hanyuma mvuze nti mbega umwisilamu yokora iki yohindura uburyo bwiwe kwiyumvira abasika bajani nabandi barahindura uburyo bwabo bwo kwiyumvira navuze nti dufise ikintu nk'ico muri leta tunze ubumwe mu metodiste ashaka kugira ba metodiste bose ngo babe aba metodiste hanyuma umupentekote ashaka aba metodiste babe aba pentekote no guhindura iciyumvira ariko ese ico turiko turavuga ko turiko tuvuga kuvyerekeye imana umuremyi kandi navuze nti byukuru umuremyi iyo wavuga kandi rero sinari kuvuga ivyiyaba iryo yerekwa ritabaye uko biri kose rero navuze nti rero ubunambiya ari ndeka imana izimuhindure mwe kubona kandi navuze nti rero nabajije umuherezi canke umurongozi w'abahindu canke umuye canke icyo cyose ngo mumuhinde mumuhumure hanyuma nzokurikira inyigisho ryanyu muzoba mu ndonse kandi uwo murwi w'abantu utekereje ntari bwigere numva murabona nta muntu n'umwe yabikoze hanyuma navuze nti mucecetse kubera iki navuze nti igituma mucecetse ni kubera mudashobora kubikora kandi nanjye sinshobora kubikora ariko imana yo mu ijuru yuzu y'umwayazu y'umwana wayo yesu kristo uwo twebwe dukorera yanyeretse iyerekwa y'ukurya muntu agiye guzo humuka murabona navuze nti rero asangwe ibyo bitabaye rero muce munkura mu buhinde ariko ibyo iba bibaye umwe wese muri mwebwe acashikanira ubuzima bwiwe yesu kristo no ifuje kubaza nti nibangaye hano botanga ubuzima bwabo kuri Kristo igihe umuntu w'impumyi azohumuka murabona abaherezi banyu nta muntu n'umwe yaje hano kabera iki bataje namba bababwira amadini yabare manini canke kanambaye kuko ata muntu yaje hanyuma avuge ikintu kinaka nta muntu n'umwe yaje kandi nti mwebwe bantu muri hariya iyo mubonye umuntu w'impumyi ahagaze hano hanyuma haje umuntu kugira ngo asuzume amaso yiwe yacunga kica umutwe wiyavuze ati ni mpumyi hanyuma rero navuze n'ibyukuri ni mpumyi ariko navuze nti kandi imana imuhumuye nibangaye muri mwebwe bazokorera yesu kristo no kuri ibyo ndavuga byukuri wewe uri mpumyi ariko ndavuga iyaba imana imuhaye kubona kwiwe nibangaye muri mwebwe muzokorera yesu kristo kandi uko mushoboye kubona ibiyaya by'amaboko yirabura nahinduye uyo muntu hanyuma mvuga nti mwiyami yesu reka bimenyekane kuri imana uyo muntu yamfashe ku izosi kandi hariya hari umukuru w'igisagara cya bombe yicaye hariya yamufashe ku izosi yabona neza nk'uyu muntu nibiki n'ubushobozi by'ukuri imana ni imana kandi satani ni satani nambutizera igihe natangura ubwa mbere namugumye hafi amaso mu yandi buri munsi ntumbwire yuko atamurwanizi kuko ndabizi neza ntugerageze kugwana nabo muri munsi rero ndazi yuko hariho umurwanizi mutegerezwa kumenyerezwa igihe muhuye nawe atari kumenyerezwa mu cigwa kijanye n'ivyiyumviro atari kumenyerezwa mu bijanye n'amashuri ariko kumenyerezwa na mwemu yera imana n'inyabushobozi mu ijambo ryayo kugira ibigaragaze menya umwasi wawe mbega ukuntu ari umuntu mubi Yesu ukuntu no kwifuje kuguma ngaha no guhimiriza kuri ibyo gusubira muri bibiliya no kubereka umuntu yahuye imbona nkubone nawe ukuntu mu kunyinyurana n'umwasi bakomezwa ubwabo n'ijambo ry'imana Noah yarabaye muri ibyo bintu yari azi ko yari imana yamubwiye ko imvura izogwa kandi ukunyinyurana kwari hagati y'ubumenyi n'ijambo ry'imana ubumenyi buvuga buti ntibishoboka imana yavuze iti bizoshika amen icyo kintu nyene kiri huno munsi birashika hariho amadayimoni ariko yesu yarasenze kandi yahaye ishengero ububasha bwo gukora ibyo musenda amadayimoni mu izina ryanje yasenze amadayimoni ndwi mu mugore mwiza umwe kandi yavuze ati iyo mpemu mbivuye mu muntu ija ahantu atakigira amazi iyi mpemu mbivuye mu muntu ica ahantu hatagira amazi igarutse rero izanana n'izindi mpemu ndwi ivyo vyerekana ko namba umuntu yakuwemwo impemu mbi ikintu kinaka cari muri we carasohotse umugwanizi yarasohotse rero igihe umugwanizi yasohotse kw'imana h'imana karyo ko kwinjira rero kandi yisohotse reka mpemu yera yinjire ntubirekere hariya namba utihanye ibyaha byawe maze ukabandanya rero uzoba mubi gusumba ibihe byose Ariko harya hano Satani yigeze kuba no kugerera kutsutse mpe mugera w'Imana kandi rero uzoronka inkomezi z'ijambo ry'Imana muri wewe bigaragazwe kandi uzosenda madayimoni ukunyinyura na kurabandanya imico yo kukagoro iri kwira kayangana mpe mugera w'Imana ari ngaha. Amen. Kandi ubu ni nk'iminuti itatu gusa imbere y'igihe cy'ukwa mafirimba vuzwa kandi izoba ari isaha zitandatu z'ijoro. Rero mu gihe tuva muri iyi nyubako tukaja ahantu hacu hatandukanye no mu mihana yacu no guhura no hanze no guhura n'isi ntitugende nk'uko twagenda mu bihe bya kera. Tugende mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe. Tugende mu izina rya Yesu Kristo n'ibendera ridugijwe hejuru. No kwizera ijambo ryiwe kugira ngo dushobore gukoresha inkota y'ubugi bubiri. Mu gufata inkinzo n'icyuma cy'Imana gikingira igikiriza guhura n'umwansi. Kuko agenda akomera kandi agira inkomezi nyinshi buri munsi. Uko umwansi azokwinjira nk'umwuzure mpemu w'Imana azoduza ibendera ryo kumurwanya. Namba dutegerezwa gushika ku iherezo ry'ibi bintu tu n'amabanga y'Imana ategerezwa guherahezwe hamwe natwe turondera inkomezi nyinshi inkomezi zizamugwa zo guhura n'inkomezi mbi bizoza muri shengero kandi rijanwe mu bwiza. Dutegerezwa kuzigira duhure n'umwaka w'63 hamwe no guhangana nkaho turabasabye b'Imana nzima kandi nka Shadraka Meshake na Abednego bakera ntituzokunamira amadayimoni y'iyisi kandi ntituzokwisubirako kuri iki kintu twavuze ariko tubandanye intambara. Numva muri iri joro mu gihe turiko turumviriza izo filimbi ikintu kinaka nk'icyo Dawidi yumvise rirya joro riteye ubwoba ari ashusha igihe yaryama hariya munsi y'igisaka cy'ibiti binaka mu gihe umwansi yari ameze magabo mbega isa itegerezwa kuba yarabaye irya Dawidi. Mbega umwanya kuri waryamye hariya ntiyari azi ukuntu agenda ntiyari azi icyo ategerezwa gukora kuko yari azi ko bari benshi kumusumbya. Ariko ako kanya yumvise ijwi ry'umuyaga ugendera hejuru y'icyo gisaka yamenye ko Imana yagiye imbere yiwe kandi yagiye mu ntambara. Numva ikintu nk'iciri joro inyuma y'ubutumwa bw'iri joro rihetse ndi mu ishyamba y'umwijima ntigeze mbona mu buzima bwanje. Numva ameze nka Yesaya mu rusengero maze akubona abo bamarayi kandi muntu w'iminwa yanduye kandi mba mu ihanga rifise iminwa yanduye ndi ntegerezwa guhura nabyo mu buryo bunaka kandi ikintu cyonyine ntindiriye kumva uko guhuhuta guca mu bisaka jibiti binaka kugira ngo njegu ahangana n'umwansi ariyo hose. Imana idufashe kubikora. Kandi ubu nibaza ko hasigaye umunota umwe gushika isaha zitandatu kandi mu 62 n'ibyago byose bya kera tureke birengane. Duhaguruka ubu twese kunyinyurana kurabandanya umwe wese muri mwebwe. Pawulo yavuze ati mwibagiri ibiri inyuma amakosa yacu yose yo mu mwaka uheze mbandaniriza gushikaho dutanguranizwa. Ikimenyetso cy'umuhamagaro wo hejuru amakosa yanjye yose nakoze muri iyi myaka yose uyamparire eshengero mumparire kandi igikorwa cy'ibango ryanjye numva cyananiye Mana ubimparire. Shengero mumparire amakosa yanjye kandi nzobandaniriza gushikaho ntanguranirwa ikimenyetso cy'umuhamagaro wo hejuru muri Yesu Kristo. Icyejo habitse cyose sindabizi ariko ndatse ubuzoba fise 63 tuzuzwe ibiganza byacu ku Mana ubu kandi dusenge mu buryo bwacu mu gihe dukora ukwatura kwacu kandi dusaba Imana kudufasha muri uyu mwakuza. Data wo mu ijuru mu gihe turi ngaha mu gihe ibyiyumviro byacu byinshi biri ko birapfira mu mitima yacu n'amakosa yo mu mwaka uheze kandi mu gihe twegereje umwaka wa 62 n'ukuvuka kwa 63 we mane se twokora intambu kimwe tuduga ku ngazi gushikaho dushobora kubona Yesu n'umugambi wiwe. Yesu umwe wese ngaha mwamari mu masengesho mu gihe umwaka wa kera uri kurapfa no kuvuka gushasha ku mwaka mushasha uri kurinjira. Si cyaha cya kera cy'umuntu no kutizera byopfira mu mutima mitima yacu kandi ukuvuka gushasha kukinjirana na 63 nk'umuyaga uhuta w'inkomezi ukatwuzuza kandi ukatugira ibyaremwe bishasha muri Kristo. Utugira abasabyi babereye uduharire kagitse kandi uhezagire kazoza kacu turongorewe mwami Imana n'ikiganza cawe cy'inkomezi Yehova. Uhezagira abakozi b'Imana bari ngaha, uhezagira abakristo basanzwe bose, abatugendeye bose, ube hamwe mwami nabo. Turabasabye wawe kandi turakwihaye rwose ku bwa 63 kugira ngo ubushobozi bwa mpemu wawe bushobore kugira ikibanza cya mbere birushirize mu buzima bwacu no kubaho kwacu. Udufashe Mana, uduharire kandi udufashe. Turabisabye uhaguruka abagabo b'inkomezi, uhagurutse abahizi b'ukwizera b'inkomezi. Bugurura uyu mwaka mwami irya manu yanyegejwe kirya gitandara munsi y'igitandara ku buryo dushobora kubona umugambi w'Imana. Ufuke piramide ubuzima bwacu mwami, ushire ibuye ry'ukunengesera Kristo Yesu kuri twese, imihezagire ihambaye iby'itangaza yeribe kuri twebwe, umuriro wa mpemu yeruze kuri twebwe, ubushobozi bwo kuzuka bugaragare. Mane sukuntu turagukengurukira iri joro, turabawe turakwihaye rwose mwami. Mugihe ngiye hariya ntazaho canke ukuntu ngiye canke icyo nzokora, ndakwizigiye Mana mushobora byose kuzondongora. Usabye w'imbura kimazi wawe kugira ngo nshobore gukoreshwa kubw'icubahino n'ubwiza bwa mushobora byose ubituronse Data. Akira amasengesho yacu, hezagira ukwitanga kwacu, kiza abagwaye n'ibimuga byombi muri mpemu no mu mubiri, kandi tugira abakozi bawe turi bumbura umubumbyi, duhingura umwe wese mu bugombe bwawe bwite, kandi dushobore kugwana hamwe na Kristo Yesu nk'uwugize umubiri wiwe, kuko tubisabye mu izina rya Yesu kandi kubwiwe no kubw'ubutumwa bwiza bwiwe. Amen kandi amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gate. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth,
none shall be left without comfort. None shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people. I have heard their afflictions. I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not, thus saith the Lord.
Urakoze Mana Data. Turagushimiye kuri uko kwishikana ku mwaka mushasha biturungike hanze n'ibyizere hamwe no guhumurizwa tuzi yuko mu kuvuga aya majambo kuri aba bagabo batari babizi yuko ubutumwa ari ukuri kandi dusaba kubishingira intahe. Tuzokora ibyo tuzi byose uko bikorwa mwami. Kugushingira intahe n'ijambo ryawe. Twakire mu izina ry'uwatwigishije twese yuko dutegerezwa gusenguka. Data uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, uduharire ibicumuro byacu nk'uko natwe duharira abatugiriye nabi, kandi ntutujyane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'ishimwe ari ibyawe ibihe bidashira. Amen. Umwami abaheze agire kandi abazigame. Rero abo bategerezwa kuja mu ngo zabo ariko n'iminota itanu inyuma, n'iminota itanu mu mwaka wa 63 ubu, Imana ibaheze agire. Kandi mwebwe mwifuza kuguma aha kubw'ingaburo yera murahawe ikaze gusigara, tuzoba tubinezererewe. Si ingaburo yera yugaye, niy'uwizera wese afatanije na Kristo murahawe ikaze gusigara, kandi mufate ingaburo yera hamwe natwe. Kandi impamvu dukora ibyo ni ukubera yuko ari ikintu cya mbere turatangiye urugendo, kandi Isirayeli mbere yuko batangura urugendo barabaga umwagazi w'intama kandi barya ibyatsi birura, hanyuma bagatangura urugendo rwabo. Kandi niyumviriye nti mbega ukuntu bibereye iri joro. Umwagazi w'intama wishe warateguwe umunsi mukuru, n'isaha zitandatu z'ijoro. Aho niwa bawufungurira, murabizi isaha zitandatu z'ijoro. Rero reka mwebwe mwifuza gusigarana natwe, hanyuma mwitegure urugendo ruragiye ruri imbere. Tuzoba tunezerewe kubakira Imana ibahezagire. Kandi namwe mutegerezwa kugenda ubu, murushobora kuja mu mihana yanyu, kandi Imana ibane namwe kugeza dusubiye kubonana. Ubugira kandi abasigaye murashobora kwicara hanyu, duca dutangura ingaburo. Mushiki wacu ni fiza mushinga nawe, kugeza aho tuzobonanira ku birenge bya Yesu. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonanira. Ubugira kandi reka tuyiririmbe, kandi mu gihe turindiriye muraza abo basohotse mucereze. Kandi rero niki kintu gihambaye rwose, ngira nsome mu byanditswe aha mu kanya gatoya. Ni byiza cyane rero, ubu reka tuyiririmbe. Ubugira kandi kugeza aho tuzobonana. Reka turamukanye n'umuntu munaka. Nimba hari ikintu kitagenda neza mu buzima bwawe, urya muntu ari hano wakoresheje, genda kuri we ubu hanyuma ubitunganye. Kugeza aho tuzobonana. Imana uwuvuze inangaye yoshobora kuyegera namwe kugeza aho tuzobonanira. Ubugira kandi ibi byose ndabishyize mu biganza byawe mwene Data Nebiri. kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana
until we
kugezaho tuzobonana Imana ibane namwe kugezaho tuzobonana Imani guheza gire mwene data.
Hallelujah. He careth for you. He
arakwitwararika. Arakwitwararika. Mu mucyo no mu mwijima. Arakwitwararika. Tuyiririmba ubugira kandi arakwitwararika arakwitwararika mu mucyo no mu mwijima arakwitwararika Mbegi vyiza tugiririmba ubugira kandi mu gihe bacecetse nimwugara amaso yanyu kubwawe arakwitwararika mu mucyo no mu mwijima arakwitwararika Data wo mu ijuru turanezerewe cyane ko twaronse ukuri mu bihe byacu by'umwiza canke mu bihe by'umuco ntiyigera dusiga canke duheba turanezerewe cyane ko tubifise kwizera kwacu nta kindi akubakiye kuretsa amaraso ya Yesu n'ukugororoka ntitwizera mwami kuvugangwa kw'iyi si turizera ntitwubahuka kwizera uko bikozwe ariko twegamiye rwose ku izina rya Yesu mbega ukuntu tugushimira data ubu tugira twifatanye muri kimwe kimwe mu bintu bike cyane wadusigiye kimwe muri byo cari umubatizi ikindi cari ingaburo yera igikurikira cari ukozanya ibirenge ewe mana turinjira mu cubahiro tuzi yuko uwo mwagazi w'intama ari umwagazi w'intama wa pasika
knowing that this lamb is a passover lamb
urugendo ruhambaye mu bugaragwa ruri imbere y'abantu amaraso abanza gusiga ubwa mbere ku gishima ryangwa imbere y'uko umwagazi w'intama wa pasi ushobora gufatwa mana suzuma imitima yacu mbega hariya hariho amaraso mwami namba tayariho turasabye ngo uyashireho gusubu ukureho ibyaha byacu kandi ubifuke hanyuma bizokurwaho kuri twebwe mwami ibyaha byacu by'iyi si kugira tubabera kandi ababereye kuri dato bo mu gihe tujye gufata umubiri n'aya maraso yasesetse y'umwagazi w'intama wa yacu umwana w'imana umucunguzi wacu suzuma imitima yacu uko dusoma data kandi rero tugira abawe bwite kuko tubisabye mu izina ry'umwagazi w'intama yesu kristo amen mu gitabo cy'abi korinto igice cya cumi na rimwe nshaka gusoma ibice bike gutangurira ku murongo wa 23 ndasoma ibi ni Pawulo yabwiye ishengero ry'i Korinto kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikiriye namwe yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanjye ubatangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibe icyibutso cyanjye n'igikombe kigenza atyo bahejeje kurya yabiri igikombe ariko bahejeje kurya mumbabarire mureke ndagisome cyose n'igikomba kigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe n'isezerano rishya ryo mu maraso yanjye murahora mugira mutyo uko muzonywa ko kugira ngo kibe icyibutso cyanjye uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira nicyo gituma umuntu wese aryoza umuryazo ry'umutsima w'umwami wacu kacanga amarara zonywera ku gikombe cy'uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza nk'uko yakengereye umubiri n'amaraso by'umwami ariko umuntu yibaza uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe kukurya canke anywa atamenye umubiri w'umwami wacu arya kandi anywe bimuzanira gutsindwa n'urubanza nicyo gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke abandi bakarwaragurika kandi abatari bake bakaba barapfuye ariko iyo twimenye uko turi ntidutsindwa n'urubanza ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhanwa n'umwami kugira ngo ntituze dutsindirwe hamwe n'urubanza rudashyira hamwe n'ab'isi nuko bene data uko mukoranye kurya murorerane umuntu wese niyasonza arariwe kugira ngo ntimukoranire gutsindwa n'urubanza ibisigaye nzobiroranye aho nzozira uko niyumvira kuri ibi igihe cyiharije cyane haranditswe kandi yuko igihe iyi ngaburo yera yatanga ubwa mbere n'ukozanya ibirenge n'ukozanya ibirenge ari byo tuza kwibwira rino joro kuko nta mazi dufise amazi yose yaciwe kandi ntitwaronse ibyuma byo kuruhukiramo rino joro kuko bategerezwa kubishyira byose hamwe uko bashoboye kugira twebwe turonke kino gikorane rino joro ariko turaza kugira nk'uko bagize yavuze nizera yuko ruka yabivuze yuko baririmbye indirimbo hanyuma barasohoka ariko mbega murazi icyo bisigura mbega murazi kwitangurira igihe ino ngendo yakozwe ubwa mbere muri isirayeli epfo muri egiputa bari mu rugendo rwabo bake mu gihugu cy'isezerano hanyuma icyo nicyo twiyumvira rino joro yuko turi mu rugendo tujya mu gihugu cy'isezerano kandi uru rugendo ruri imbere yacu kandi bari bafise ikimenyetso kuko igihe umumarayika w'urupfu yegera hafi yuko hategerezwa kubaha amaraso ku gishimaryango cyangwa umuhungu w'imfura cyangwa umwana w'imfura yapfa mu nzu icyiyumviro cyari kandi insiguro nyayo yari ubwa mbere gusiga amaraso mbega mwarigeze kubona ukuntu Pawulo yabishyize ngaha nicyo gituma umuntu wese azorya umutsima w'umwami wa cyangwa akanywera ku gikombe cy'uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza ubwiwe kubera kudatahura umubiri w'umwami bisigura cya kintu nkenerwa rupfu urupfu rwa mwemu kujya ku muntu uwasangiye ku meza y'umwami bitabereye uwobaye hanze aborerwa no kubandanya gukora ibitabereye no kubaho ku isi no kujya ku meza y'umwami ntitwotegerejwe gukore ubu mureke tweze imitima yacu kandi tweze ibiganza byacu kandi ubwenge bwacu buve mu kwiyumvira k'umugwanizi kugira dushobore kuza ku meza y'umwami duciye bugufi cyane kandi twera nk'uko tuzi yuko turi ko turafatanya ubwacu n'ikimanyi cyacu Kristo Yesu ari we gakiza kacu konyine kandi ubu rino joro ukuntu dukora ibi n'umwe mu batama ahagaze hano mwene data Zabere kandi nibaza mwene data Zabere nino joro nimba wo ahamagara kuri arutari ubwa mbere rero bano bantu bashobora kuza bapfuye kuri arutari hanyuma bakagira umurongo wa mbere namba mu bishatsi ubu mwene data Zabere araza kubereka inzira n'umwanya muto mu dusengera ingaburo yera uno mukate koshe ukorwa n'abakristo ni umukate utashyizwe mu mwambiro kandi muwuravye igihe muwushyira mu kanwa kanyu uragumye cyane uragumye cyane umeze nk'uburura ariko iminkanyari kandi urajanjaguye ko iminkanyari kandi urajanjaguye uracanzwe ibyo bisigura umubiri w'umwami Yesu wajanjaguwe ufatanirizwa hamwe yo iyo ndabyiyumviriye umutima wanjye uradidagiza iyo niyumviriye yuko we yamatanijwe maze arajanjagurwa hanyuma arakubitwa umwana w'Imana atagirwa n'ikintu na kimwe. Mbega urazi igituma we yakoze ibyo? Kubera jewe nagirwa n'icyaha, hanyuma yacitse jewe umunyabyaha kugira ngo nawe kubw'ikimazi cyiwe nshobore gusa nawe umwana w'Imana. Mbega ikimazi, reka twunamike imitwe yacu. Mana yera cyane rwose, nk'uko mfashe ino sahani ntoya y'icyuma rino joro, uno mukate werekana umubiri w'umwami wacu wajanjaguwe, uteranirizwa hamwe, uramenagurwa, urakubitwa. Aho uwo muhanuzi yasemereye ati yacumikiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye, igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Kandi mishishaguyiwe n'idukizi yo ukuntu nibuka iby'umwami uko nifatanya cyane n'icyo kimazi rino joro, kandi iri nokoraniro naryo mwami ku kimazi. Ese twokwibuka umwami wacu urupfu rwiwe no gukubitwa kwiwe n'ibyo yaciyemwo byose ku bwacu, igihe dushyira uno mukate mu minwa yacu? Mana turabantu batabereye, ntitubereye kino kintu cera nk'iki. Rero reka ukwera kwawe mwami, ukubaho kwawe n'amaraso yawe yeze imitima yacu, kandi igihe tuwakira tukugirisha kama mitima yacu kwa ma tumukorera umurango n'ijoro iminsi yose y'ubuzima bwacu. Rereza uyu mukate kubw'igikorwa we wagenewe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kandi mfashe ibi mu biganza byanje nka mirongo itatu, hafi imyaka mirongo itatu n'itanu y'igikorwa nakoreye umwami wanjye, kandi ndategwa isoni na jewe ubwanje. Ariko nibaza nogize iki yaba nari mfise utuma tubiri tw'amaraso yiwe nyene ntadufise mu kiganza canje rino joro? Noyakojeje iti ariko murazi ndafise mu biganza byanje rino joro munyonga hiwe hahambaye n'ica amaraso yiwe yaguze ishengero ryiwe. Rero mu gihe mfashe ibikandi umutobe w'iyi mizabibu, niyumvira yuko yavuze ati sinzosubira kunywera ku camwa cy'umuzabibu gushikaho nzowunywera hamwe namwe ushasha mu bwami bwo mu ijuru bwa Data. Rero mwitegereze inyuma y'intambara y'icyaha iheze. Ikintu cya mbere dukora igihe dukubita urundi ruhande ni ugufata ingaburo yera, ingaburo y'umwami. Kandi rero katwunamika imitwe yacu igihe duhezagira uyu muvinyu. Data wo mu ijuru, igihe nibaza igihe mfashe uyu muvinyu, hano ibyo byerekana amaraso ya Yesu kuntu ibyo ukuntu ibyo biciye muri kwa gutemba kw'amaraso ibyaha byanje birakurwaho bigashyirwa mu kiyaga cyo kwibagira, kandi ntibisubire kwibuka ukundi. Handi hamwe n'aya maraso, umuhungu umwe umunsi umwe yari aryamye hariya mu bitaro kandi warankijije. We man, Yesu ukuntu ndagushima wewe mwana. Kandi rero wampaye igikorwa kubwa mwemu yera kugira ngo ndongorere abantu ibukaruvari, hanyuma ndabereka inzira ica imuhira. Urakoze Data. Kandi subu edza uyu muvinyu kubw'igikorwa wateguriwe. Kandi se umuntu wese afungura kuri iyi ngaburo yera rino joro yoronka inkomezi za mpemu neza umubiri kubw'urugendo ruri imbere, kuko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. guhagarara ngaha no kuraba imiryango izayinjira kandi uko niko bizoba umunsi muri iyi minsi umuryango ku muryango umurwi w'abantu ku wundi umurwi ku wundi umwe ku wundi igihe tuzohura nawe kizoba ari igihe igihe kiki igihe ubugingo bwose bw'abantu bwabaye ku isi bamwizeye hamwe bukamwizigira buzohurira hariya kuri uwo munsi mbega ibizoba byiza cyane dutegerezwa kureka igikorwa cy'ukozanya ibirenge iri joro kubera kubura amazi ntidufise bya nkenerwa ku bikwiye ubu kandi bizotunganywa vuba turabyizera ibikorwa birambandanye neza bariko barakora mu bubangutsi mu gutegura urusengero gushasha uko biri kose nibaza yuko bibereye kugira isangira ryera ku munsi wa mbere w'umwaka nk'uku nk'iki gihe rero mwebwe muva hanze y'igisagara mwitonde mu kunyonga igihe mutaha imuhira imana ibane namwe kandi namwe muva imuhira hafi imana ibane namwe kandi bafashe hanyuma rero umwami abishatse ntegerezwa kugenda kubw'iki gikorane gikurikira kizobera yarizona kandi rero nambi imana ibishatse nzogaruka kuri mwebwe ubugira kandi kubw'ubudushasharandwi kandi gusa nk'uko yanabisezeranye by'ukuri ndakeneye amasengesho yanyu ndabakeneye cyane rero ntimwibagire kunsengera ese kandi ibintu byose byogenda neza kuri mwebwe kandi ndabashimiye kubona mwaje n'ukuntu mwumvirije ibyo navuze mu butumwa bwiza nizera yuko hari cyahindutse ubu kandi jewe ndabashimiye kubw'ubugwaneza bwanyu ndabashimiye kubw'ubugwaneza bwanyu kandi benshi muri mwebwe mu nyongya imodoka ibirometero n'ibirometero muje kumviriza umuntu asanzwe nkanje ngerageza kubabwira ijambo ry'imana ndazi neza yuko hari ikintu gisumbirije muba muje kumviriza atabari jewe kuko jewe simvize icyo nobaha ndi umuntu atitse sindi igihangange nta kintu na kimwe mfise rero iyo mbonye abantu banyonga imiduga ibirometero amajana n'amajana hanyuma bagahagarara kandi bakarindira hano isaha zibiri mu gitondo si kubwo ikintu kinaka jewe ubwanje mfise ni Kristo kandi ndamukunda rero twese turamukunda kandi kubera tumukunda ntituzokwigera dutandukana ariko byoshoboka yuko twotandukana gatoyi hano mu gihe umwanya urangiye ariko tuzosubira gukoranira hamwe iyo yamye ariyo ntumbero yanjye yo kurongorera abantu aho hantu kandi ubu mu gutangura umwaka mushasha sinshaka kubabwira nti umwaka mushasha nshaka kubabwira nti Imana ibahezagire kandi asanga ibyo ibikoze muzoronka ibyo byose mukeneye mu mwaka ugiye gutangura kandi ndizeye yuko izobikora kandi jewe kubw'ubuntu bwayo tugiye kuzobona umwaka mushasha izo nzigama izoba zigame kubw'ubuntu bwayo nizera yuko nzoba umwungere mwiza mu mwaka uza kurusha uko nari uyu mwaka nizeye yuko nzoba umukozi mwiza wa Kristo nzogerageza uko nshoboye kumwiyegereza mbe umwizi nzana ubutumwa nk'uko abumpaye nzobubazanira mu buryo bwiza bushoboka sinzokura ko na kimwe ku byo ashaka ko ndabazanira nzokora icyo nshoboye cyose kandi ndazi yuko twiyumva cyo kimwe mwumva yuko twese dushaka gufataniriza hamwe ubu kuko by'ukuri imico yo kukagoroba iri kwirazima kandi nzoba iri kwirarenga isi iri kwirakanya ibyo turabizi tuvuze mu byo mu buryo bwa mpemi ishengero ririko rirakanya kandi umubyuro waraheze ntituzi ibigiye gukurikira ariko turizera Imana ku bw'ibyo uko biri kose kandi mu gihe twebwe rimwe na rimwe nshaka yuko mwibuka yuko ishengero rifise umwe mu bungere bito b'intungane cyane ku isi mwene data Romane Nevire umuntu yubaha Imana umuntu mwiza kandi igihe atariho mwene data Nevire niwe abajejwe byose bikaba nk'uko umenga niho mba ndi abajejwe imibereho y'ishengero abadiya koni n'abandi bategerezwa kuguma mu bikorwa byabo nk'uko byama kandi aha niho ku biro bikuru aho niho twashinza mahema hamwene bilipolo ntazobari kumwe nanje hariya kubwigikorane gusa azogaruka hano ibikogwa byinshi n'ibindi byose biguma bikorekera hano nyene gusa ngiye hariya ntibisigura yuko ndabahevye ndagiye mu bitawure ni kubwo yiyerekwa sinzi ico bisigura ndizeye kandi nizigiye yuko ari kubwiye neza ishengero ryose kandi ndazi yuko vyoba vyiza turi hamwe twese mu gihe twokurikira uburongozi bw'umwami ivyo nivyo vyotubera vyiza twese ntivyoroshe kuri jewe ndibuka igihe kimwe imbere yuko ntegerezwa kuja kuri kure y'ishengero rya hano bamwe mu batama baravyibuka ukuntu ntashobora kubikora ndakunda abantu igihe nari umuhungu mutoya sinakundwa nta n'umwe yanyitaho igihe nari umwana kandi jewe igihe nabonye umuntu ankunda naca niyumvira ntinzobigura nzobigura kandi rero ku muntu munaka gukunda umuntu munaka arakwitwarira iki gihe kimwe nariko ndurira igiti kandi ryanje ryari ryamaze ku giti gishaje shishe sederikani ipfundo nyaryo ryari hejuru hanyuma narari akubise n'icuma c'ikirato canje rica rirahindukira rikorokera ku metero zine canke zitanu kurundira ukuboko bane umugore umwe yarakomye induru hanyuma arasishitira nka kuriya kandi igihe cyose nagumye nkunda uyo mukenyezi yaranyitwariritse kandi namye niyumvira umuntu wese aranyitwaririka ndamukunda kandi hano mu gihe haciye nari mu gisagara nariko ndiyumvira uko nahora ameze hamwe imana yankoreye kandi by'ukuri ndabishima kandi ndabashimiye kubw'urukundo no gufatanya kandi sinirigera ndabarongora nabizoguma ari inzira y'ukuri uko nshoboye kumenya kandi mu mbere icabona sinigeze mvuga ikintu jewe ubwanje nigeneye byamye ari byiza yesu kristo murabona nagerageje kuguma hafi y'ijambo ryayo nk'uko nari ndabishobojwe kugira ngo ndabarongorere nongere ndabayoborere aha hantu kandi ndabahereje mwene data nevira ubu bwa mbere mu biganza yiwe hanyuma mu burongozi bwa mwene data ne kugira ngo arongore ishengero nk'umwungere kandi arinde ubwo butunzi gushika nzogira igikorane hanyuma nkagaruka muri mwebwe nizigiye yuko muzobandani ihishurwa rihambaye rivuye ku mana rizonezereza umutima wanje kandi rishire hejuru ishengero ry'imana kenshi turagira isangira ryera sinshaka kuvyuga murazi yuko niyumva kandi nibaza ko indirimbo tworirimba ubu ni ukwizera kwanje guhanze amaso kuri wewe ukwizera kwanje guhanze amaso kuri wewe wewe mwagazi w'intama w'i Karuvariyo kandi mu gihe duhagaze twongere turirereka turamukanye hanyuma tuve imana iguhezagire kwizera kwanje guhanze amaso kuri we hezagirwa mwene data imana iguhezagire mushiki wawe imana iguhezagire mucunguzi imana iguhezagire mwene data wera mbu wawe rero reka tumudugiriza ibiganza byacu ukwizera kwanje ndaguhanze kuri wewe wewe mwagazi w'i Karuvariyo mucunguzi wera rero wumviriza ugusenga kwanje hanagura ukugabitanya kwanje kuva uyu munsi mbu wawe rwose kugeza aho tuzobonana turirimbe kugeza aho tuzobonana twese hamwe rero kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonana turi ku birenge bya Yesu kugeza aho tuzobonana hamwe namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonanira ku birenge bya Yesu. Kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibe hamwe namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Reka twunamike imitwe yacu. Mwene Data Neville, ntiwo dusengera mu kurangiza. Imana ibahezagire. Thank you.